cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Il a dit au Rizoui d'América. Il a dit au Rizoui d'América, ça m'a dit à Washington, mais c'est mon kilo de Moukina Rwanda. Il a dit à Chutin, mais c'est de telle manière. On est comme un appel d'Alec, on est qui j'ai. Mourundi, on trouve la commune en Mougou, fait Shotwave, commenter le Tunisien, dans le commentaire au Milan Givili, Naziviri, Mourwanda, tout le coup FM, dans la canne, YouTube, Tato, Rizoui d'América, Kazem Makouya, Tcho, Yokoui Saha. Ishami ry'ubushakashatsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rijejwe kugenzura imitungo y'abanyamahanga yafatiye ibihano abantu batandatu kubera uruhara bagize mu gukomeza intambara mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Ni kuba Amerika yafatiye ibihano Jenerali Byamungu Gerard, tubibona nko kuba ari ukutamenya ibyo irimo gukora rwose, kandi kugeza ubu natwe twibaza icyabibateye bikatuyobera.
Uyo ni umuvugizi w'umurwi M23 Willy Ngoma. Amwe mu mashyirahamwe yigenga asaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ni gisata cy'agateka kazi na muntu ku isi kongereza ikiringo cy'intumwa idasanzwe ya ONU ku byerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yavuye mu gacerere aragira icyo avuze ku nshuro ya mbere ku isanganya ry'indege yakorewe mu Rusiya ku munsi wa gatatu w'indwi. Ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ubwoko bw'umugera utera indwara ya COVID buhindagurika bikomeye bumaze kwibonekeza mu bihugu bishasha Ubuswisse na Afurika y'Epfo. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguye ni mu kanya, reka ariko rero dutangure ku nkuru ivuga ko Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yavuye mu gacerere akagira icyo avuze ku nshuro ya mbere ku isanganya ry'indege yakorokeye mu Rusiya ku munsi wa gatatu w'indwi. Yevgeni Prigozhin atwara umurwi w'abarwanyi bacangiriro wa Rusiya Wagner yari muri iyo ndege yahitanye ubuzima bw'abantu bose uko ari cumi bari muri yo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Mu butumwa yacishije ejo kuwa kane kuri televiziyo y'Uburusiya, Perezidant Vladimir Putin yahojeje imiryango y'ababuriye ababo muri iyo ndege yakorotse kuwa gatatu, avuga ko iryo sanganya ari akaga. Putin muri iryo jambo yagarutse kuri bimwe mu byaranze Prigozhin atwara umurwi w'abarwanyi b'abacangiro b'Abarusiya Wagner, agira ati: "Prigozhin ndamuzi kuva kera mu myaka ya 90. Yari umugabo atamenyerwa, yarakoze amakosa menshi mu buzima bwiwe, ariko yarashitse ku bintu byinshi byiza." President Vladimir Putin yongeye avuga ko muri kahise ka vuba, Prigozhin yasa nk'uwirengagiza ishusho nyayo y'ibihanze igihugu ciwe. Indege yakorotse kuwa gatatu yarimo n'ibindi vyegera vya hafi vya Prigozhin yari umuyobozi wa Wagner. President Vladimir Putin mu ijambo ryiwe akaba yateye amashurwe abari bayirimwo bose, avuga ko bagize uruhara runini mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, agira ati: "Twarasenyeye ku mugozi umwe, turavyibuka, turabizi, ntituzokwigera tuvyibagira." President w'Uburusiya yabandanije muri iryo jambo asigura ko amatohoza y'icatumye indege ikoroka azofata umwanya munini, ariko agira ko yizeza ko ari amatohoza azorangwa n'ukuri. Yongera ko ati: "Hari ubutungane bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, hakaba n'ubutungane bw'Imana, ariko Uburusiya nabwo burafise ubutungane bwabwo." Indege yakorotse kuwa gatatu w'inondwi, umunsi amezi abiri yararumanye neza. Prigozhin atwaye abarwanyi bagerageje kwinjira i Moscow mu vyafashwe nk'imigumuko yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa President Vladimir Putin. Ico gihe Putin yise Prigozhin yahoze ari incuti yiwe magara umuhemu. Mu bandi bamaze kugira ico bavuga kuri iyo ndege yakorotse harimo President wa Ukraine Volodymyr Zelensky, yavuze ko igihugu ciwe ataco ciyotsa kuri iryo sanganya. yagize ati nibaza ko atawuyobewe ukwiye kubibazwa itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP mu mfunyapfunyo dukesha ino nkuru rikavuga ko naho Zelensky ataduduriye ko yavuga ko iyi dosiye yobazwa President Putin President wa Amerika Joe Biden nawe yavuze ko atakintu kibera mu Burusiya President wabwo atakiri inyuma Ubufaransa n'Ubudagi navyo biri mu makenga icatumye iyo ndege ihenuka
Urakoze Diane muri Zimbabwe abanyagihugu barindiranye igishika cinshi ivyavuye matora abajejwe umutekano biriwe bazibiye amabarabara haja hakorera umurwi w'igihugu jejwe amatora inkuru dushikizwa n'ubundi na mugenzi wacu Diane Nazo
Umurwi utunganya amatora muri Zimbabwe wavuze ko umugambwe uri ku butegetsi za NUPF watsindiye intebe 38 mu nama nshingamateka urunani ruza imbere mu batavuga rumwe na leta narwo Citizen Coalition for Change ruronka intebe 32 umurwi utunganya amatora ya Zimbabwe ntacuravuga ku biharuro vy'imfata kibanza kubahiganiye ikibanza c'umukuru w'igihugu amatora rusange muri Zimbabwe yari guhera ku wa gatatu ariko haza kongerwa ko umunsi umwe wejo kwa kane bivuye kutunenge twayibonekejemo muri two harimo ugucerwa gushikana amakarata yo gutorera ko mu bice bigwiriyemo ibyo hagati mu gihugu leta zunze ubumwe za Amerika yagirije Zimbabwe kubangamira n'ibigirankana amatora rusangi ni mu gihe igipolisi cha Zimbabwe kivuga ko cataye muri yomi abajeje guhagarikira amatora 41 congera gifata ivyuma vyabo abo batawe muri yomi bagirizwa ko bakoresheje amamashini ya gongo yabo na telefone zabo mu manyanga yo kwiba majwi amatora ya president muri Zimbabwe yarahanganywemo Emmerson Mnangagwa w'imyaka 80 akaba ari kwarondera manda ya kabiri hamwe na Nelson Chamisa w'imyaka 45 atavuga rumwe n'ubutegetsi
Ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ubwoko bw'umugera utera indwara ya COVID buhindagurika bikomeye bumaze kwibonekeza mu bihugu bishasha Uswisse na Afurika y'Epfo ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi
ubwo bwoko bwihinduranyije buzwi nka BA.2/86 Ibyo bihugu bibiri bije byiyongera kuri Israeli Denmark Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza nk'uko OMS bivuga ubwoko bwa virusi ya corona itera covid bwihinduranyije omicron bugaragara mu buryo burenga 35 ugereranije na xbb.1/5 bwari bwiganje mu gice kinini cy'umwaka wa 2023 ubwo bwoko bushya bwabonetse muri Denmark ku itariki 24 ukwezi kwa karindwi nyuma y'uko umuntu wari wabwanduye washoboraga kuzazahazwa n'indwara yagaragaye Kuva icyo gihe ubwo bwoko bwagiye buboneka mu bantu badafite ibimenyetso biciye mu buryo busanzwe bwo gupima ku bibuga by'indege no mu bipimo bifatwa mu matembabuzi mu bihugu bibarirwa ku ntoki abashakashatsi bagira muri 12 bo mu mpande z'isi bavuze ko mu gihe bifite akamaro kanini gucunga ubwo bwoko bwa virusi BA.2/86 bishoboka ko butakwirakwira bikabije ngo abantu barware bikomeye cyangwa bapfe bitewe n'ubwirinzi bw'umubiri bwubatswe n'inkingo ndetse n'ubushobozi bwo kurwanya indwara mu bantu bigeze kwirwara hose ku isi impuguke zikomeje kuvuga ariko ko abantu badakwiye kwirara kandi ko gucunga iyo ndwara bigomba gukomeza nubwo bitakorwa ku rwego byariho igihe icyorezo cyari cyarafashe intera yo hejuru
urakoze Jenny perezida Yoweri Museveni wa Uganda yafashe ingingo iziririza mu gihugu ciwe impuzu zibishweka zambawe yavuze ko zibangamira iterambere ry'amahinguriro impuzu kandi ko izo mpuzu zambawe n'abantu bo mu burengero bw'isi bitavye Imana inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi
nkuko bimeze mu bihugu hafi ya byose bya Afurika Uganda yatumizaga imyenda myinshi ya caguwa abantu bamwe bahitamo kubera kwihendutse ariko bakora imyenda mu gihugu binubira ko imyenda ishaje yuzuye ku masoko bigatuma ubushobozi bw'inganda za Uganda bwo gukora imyenda bugabanuka Museveni uyu munsi kwa gatanu yagize ati niyo abantu bapfuye iyo umuzungu apfuye bakusanya imyenda ye kandi bakabihereza muri Afurika byibura 70% by'imyenda ihabwa imiryango itanga ifashanyo mu Burayi na Amerika birangira igeze ku mugabane wa Afurika nk'uko umuryango ufasha wo mu Bwongereza Oxfam ubivuga ibirindaramakuru by'Abongereza biteze dukesha iyi nkuru ntabwo byabashije guhita bimenya ikigereranyo cy'imyenda yatanzwe nk'imfashanyo yaturutse ku bantu bitabye Imana Perezida Museveni ari mu mujyi wa Mbale ashyira ibuye rya mbere ahazuba kwa inganda 9 hazwi nka Sino Uganda Mbale Industrial Park yaragize ati dufite abantu hano bakora imyenda mishya ariko ntibashobora kwinjira ku isoko. Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba Uganda nayo irimo wemeranijwe mu mwaka wa 2016 guca caguwa bitarenze 2019. Kugeza ubu u Rwanda nicyo gihugu cyonyine cyabyubahirije.
Aya makuru yose yavugwa hirya no hino ku isi mujeje kumviriza hamwe n'ayandi mushobora kuyasanga kuri website ya Kaburungu, radio yacu vewakaburungu.com, adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turaja ku makuru yerekeye akarere ka Afurika ibiyaga binini. Aya makuru yatanguye ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rijejwe kugenduza imitungo y'abanyamahanga yafatiye ibihano abantu batandatu kubera uruhare bagize mu gukomeza intambara mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru twateguriwe dushikirijwe muri aka kanya na Jeremy Mukanguzi.
Ibihano byafashwe uyu munsi bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje guteza imbere ugushakira umuti ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, gushyigikira ukuryoza kw'abahonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu harimo no gufata abagore ku ngufu. Brian Nelson wungirije Minisitiri w'Imari wa Amerika hakaba ashinzwe itohoza ku mafaranga n'iterabwoba yagize ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje guteza imbere ugushakira umuti wubaka imvururu zo mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu mahoro. Ati Minisiteri y'Imari tezazuyaza mu kuryoza abahohotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu batuma imibereho mibi y'abaturage bari mu kangaratete irushaho kudogera. Imvururu mu burasirazuba bwa Kongo zakajije umurego mu kwezi kwa 11 muri 2021 ubwo umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda wafataga ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bigatuma ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zihaguruka ndetse n'indi mitwe ikoresha intwaro idashingiye kuri leta harimo nka FDL yafatiwe ibihano nayo igahaguruka. Abafatiwe ibihano bari mu mutwe wa FDL ni Apollinaire Hakizimana, umunyarwanda akaba umukuru wa FDL ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Brigadier General Sébastien Uwimbabazi, umunyarwanda n'umukuru wa FDL ushinzwe iperereza. Ruvuga y'imikore Protogene, n'umunyarwanda akaba yobora umutwe ushingiye kuri FDL witwa Makabe, wahoze witwa CRAP, umutwe wa gikomando ushinzwe gucengeza no gucukumbura mu bwatsi bw'umwanzi. Bimwe mu byo ashinjwa n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi harimo kuba ategura, akayobora ndetse agashyira mu bikorwa imigambi hohotera birengeje kamere uburenganzira bwa muntu muri Kongo, no kuba ari nyirabayazana mu guteza intambara y'urudaca, imidugararo n'umutekano muke muri icyo gihugu. Mu mutwe wa M23 urwana n'abasirikare ba leta ba Kongo n'indi mitwe ikoresha intwaro idashingiye kuri leta. Uwafatiwe ibihano ni uwitwa Bernard Byamungu, uyu ni umunyekongo wungirije umuyobozi wa M23 ushinzwe kuyobora ibikorwa bya gisirikare n'iperereza. Ku ruhande rw'ingabo za Kongo uwafatiwe ibihano ni Colonel Salomon Tokoronga, ni umunyekongo ayobora umutwe w'ingabo za Kongo wa rejima 3411. Mu kwezi kwa gatanu muri 2022 Tokoronga yayoboye inama, maze muri iyo nama amatsinda menshi ya gisirikare yiyemeza gushyira hamwe mu kurwanya M23. Umutwe w'ingabo za rejima ya Tokoronga wahaye amasasu abarwanyi ba FDL mu mirwano na M23. Naho ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda RPA uwafatiwe ibihano ni Brigadier General Andrew Nyamvumba, umunyarwanda ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri divizi ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda RDF. Mu ntangiriro za 2022 iyo divizi ya gatatu yinjiye ku butaka bwa Repubulika ya Kongo maze ifatanyije na M23 bagaba ibitero ku birindiro n'inkambi bya FARDC bikomeretsamo abasirikare benshi.
Urakoze Jeli. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha impande zitandukanye zivugwa ariko benshi ntibitavye telefone zabo zigendanwa, ariko twashoboye kuvugisha umuvugizi wa M23 Major Willy Ngoma avuga ko ivyo bihano bitazobabuza gukomeza urugamba batanguye. Yari kuri mikoro yo mumenyesha makuru Jimmy Shukrana bakomera.
Ibyo ntako
ariko birimo habe na gato kuko murabizi hari ibihugu byinshi bikomeye bitaramenya neza icyo MV3 isobanura ku bakongomani benshi bazengerejwe na politiki ishaje kuba Amerika yafatiye ibihano Jenerali Byamungu Gerali tubibona nko kuba ari ukutamenya ibyo irimo gukora rwose kandi kugeza ubu natwe twibaza icyabibateye bikatuyobera ibyo rero ntabwo byadukoma mu nkokora habe na gato kuko tuzakomeza urugamba twatangiye kandi ntawe uzaduhagarika mbese ntatwe mu bafatwa ibihano na Amerika harimo abagize umutwe wa FDL urwanya leta y'u Rwanda ariko kugeza ubu ntacyo FDL irabivugaho ubwo twashakaga kumenya icyo FDL ivuga kuri ibi bihano ntabwo byadukundiye
kwitire murundi aho amashyirahamwe yiginga akorera mu cyo gihugu na mpuzamakungu asaba ishyirahamwe mpuzamakungu n'igisata cy'agateka kazi na muntu ku isi kongera ibikiringo cy'intumwa idasanzwe ya ONU ku byerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi inkuru dushikirizwa na Pierre Claver Nyongabo
amashyirahamwe yigenga arimo Human Rights Watch y'Abanyamerika n'ayandi 40 harimo ayakorera i Buraya muri Afrika no mu Burundi yatangaje ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rigikeneye kugumiza ijisho ku bibera mu Burundi ayo mashyirahamwe avunira kagohe ONU ko hamwe intumwa idasanzwe rapporteur special itoba igikorera muri icyo gihugu n'ibyahuha byohuhuka kuko ku bwabo amabi yokogwa atawusemerera ayandi mashyirahamwe yashyize umukono kuri urwo rwandiko ni nka CAT Burundi Amnesty International abayagize bemeza ko nabo nyene bafite amaraporo menshi yerekana ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu nk'ubwicanyi bugiramiye ubugira icyo avuze wese kitagenda neza ukunyuruza abantu kubafungira ubusa ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe na leta nk'abo mu mugambo SNL abamenyeshamakuru hamwe n'abaharaniye agateka kazi na muntu canke abashingwa manza rigiteka ni rimwe muri ayo mashyirahamwe ibyegeranyo byayo bikunze gufatirwa ko mu maraporo ya Departement ya Amerika yitaho imigenderanire rirabishimangira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika ashere niko yagize atwara iryo shyirahamwe rimaze imyaka irenga 30 rikorera ku Burundi uburiri hanze y'igihugu afatira ku cegeranyo c'abantu barenga 1,800 bishwe mu myaka 3 iheze y'ikiringo ca mbere ca Perezida Evariste Ndayishimiye
aho rigiteka yashoboye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika 1,185 amabi yabandanya kogwa atacamira nico gituma isaba ishimitse yuko iyo ntumwa ya ONU yo kongukiringo kugira ngo ibandanye akazi kayo
ayo mabi intumwa idasanzwe ya ONU umunyaburkina faso Fortuné Gaëtan Zongo yari yashikirije akanama ka ONU kajeje gateka kazi na muntu mu kwezi kw'indwi guheze nk'uko ijwi rya Amerika ryabikurikiye
bamwe baracyaburagizwa mu bikorwa byabo bigatuma n'abashaka gutahuka badahunguka haracyari ubwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingiza ikibaba
kuva genwa mu mwaka w'2021 leta y'u Burundi yamye imwiyamiriza yaranse no kumuha uruhusha rwo kubahonyoza ikirenge ijwi rya Amerika ryashatse kumenyaho ubu u Burundi buhagaze mu butumwa bugufiya umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yatumenyesheje ko ataco bashimye kubivuga ko nawe biruko umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yaheruka kubwira abasarukira ibihugu byabo mu Burundi ko iyo ntumwa atakaze azi kwigera ahabwa ku butaka bw'icyo gihugu
kuko yashyizeho ku nguvu kandi twebwe dufashijwe n'ibindi bihugu bya Afurika twari twamwiyamirije ni ukuri ntitumushaka na gato kandi murabona ko n'umukuru w'igihugu cyacu Ndayishimiye yashyize imbere guteza imbere icyo gisata imigenderanire izoca ahandi atari kuri uwo muhinga
ibi Shingiro arabihuriza ko n'amashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu nka Foricone F rirongowe na Gerard Hakizimana kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
twaneho gusaba ko nujya mu rapporteur special ko adakenewe yuko ingoma shamwe yigenga n'umusemererwa gukora ku mugaragaro igihugu kirimo imi bitandukanye ama radio igihugu kirimo ibigo bihamye gatakazi na munwa send dash muzi kuri sina stati a biraboneka kujya mu buntu atakinini yoza gufasha mu Burundi
yamara utwara mu gihugu wigenga ujeje ugateka kazi na muntu se UNIDH aheruka kwemeza i Geneve mu Suisse mu nama ya ONU ko akiraga haze muri ico gisata. Ugu gwandi kwa gwagarutse kandi kukudana ivyaha vyakozwe n'abakekwa kuba arugwaruka bwimbonera kure zegamye umugambwe uri ku butegetsi amashirahamwe yafuswe mu Burundi yabwirizwa kurenganurwa n'ibindi. Abo bahinga basigura ko umwizero mukuru w'igihugu yatanze utajanye n'ingiro kugira ngo abarundi bahumurizwe. Abo baharanye agateka kazi na muntu bavuga kandi ko ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere arengiyo Mebunyoni ryonyene ridahagije ahubwo ko yarakwiye no kubazwa ku vyaha vyerekeye ubwicanyi n'ihohoterwa ry'abantu kuva mu mwaka w'2015. Ikiringo kigira kabiri c'intumwa idasanzwe ya ONU la Protest Special kizorangira mu mezi abiri ari imbere maze ONU ifata ingingo yo kucongereza canke kugihagarika. Umwe mu bagize amashami yigenga akunze kuba ari Geneve ahabera amatora yatubwiye ko ibihugu byinshi bijya mu matora kuri iyo ngingo bishigikiye ko icyo kiringo cyo kongerezwa. Yamara yongera ko kwaravye ingene amakungu ashaka gusubira kunga ubucuti n'u Burundi bigoye kwemeza ikizova mu matora. Pierre Clavier Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Angola.
Tubibutse kwiganiro Combo Taxi mu shaka kucungiriza iminsi yose kwa gatandatu no kwa mungu kuva isaha 10 na zirizo kumuhinga bon iminota 20. Tugarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane wahoze ari Perezida Donald Trump yarasohotse mu gasho ko muri komine Fulton, Fulton County aho ni mu gisagara cya Atlanta muri Leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'iminota 20 ahashitse agatabwa mu mvuto mu kane gatoyi kugira ngo urubanza rwiwe ku vyaha akurikiranwa rwandikwe. N'inkuru dushikirizwa na Temistok Mutijima.
Bwana Trump yageze kuri gereza nyuma gato y'isaha moya n'igice z'umugoroba wo kuwa kane muri Amerika, ni ukuvuga isaha saba n'igice z'ijoro ry'uwa kane rishyiriwe wa gatanu ku masaha yo mu Rwanda. Aha yahise afatwa ifoto igomba gushyirwa kuri dosiye y'ibirego akurikiranweho. Bibaye ku nshuro ya kane mu gihe cy'amezi atanu Bwana Trump aca agahigo ko gutabwa muri yombi agakorerwa dosiye ibitarigeze bibaho mbere ku wahoze ari perezida wa Amerika. Bwana Trump yaje kurekurwa akazabura nari hanze nyuma yo kwishyura ingwate ingana n'ibihumbi 200 by'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga asaga miliyoni 240 mu mafaranga y'u Rwanda. Iyo ni ingwate abamwunganira mu mategeko bari bumvikanyeho na Madamu Fanny Willis, umushinjacyaha w'akarere ka Fulton County mu ntangiriro z'iki cyumweru. Mbere yo kwinjira mu ndege ku kibuga cy'i Atlanta, Donald Trump yavugishije abanyamakuru akanya gatoya kuri uku gutabwa muri yombi kwe. Uyu wahoze ari perezida wa Amerika yagize ati: "Ibimaze kubera aha ni ikinamico y'ubutabera, nta kibi twakoze, nta kibi nakoze kandi buri wese ibyo arabizi." Bwana Trump yongeyeho ko ibyo barimo gukora ari ukwivanga mu matora. Ati: "Nta kibi twigeze dukora kandi dufite uburenganzira bwose bwo kutemera amatora dutekereza ko yabaye mu buriganya." Icyakora uyu wahoze ari perezida wa Amerika yanze gusubiza ibibazo by'abanyamakuru. Nta mu perezida wundi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa uwahoze ari we wari wakarezwa ibirego nshinjabyaha, ariko Trump we ubu araregwa ibirego 91 mu nyandiko z'ibirego nke yashyiriweho. Izo zishingiye ku bikorwa akekwa ko yakoze haba mbere y'uko aba perezida, mu gihe yari perezida, ndetse na nyuma y'uko manda yirangiye mu ntangiriro za 2021. By'umwihariko muri Leta ya Georgia akurikiranyweho ibirego 13 aho umushinjacyaha Willis yasabye tariki 26 y'ukwezi kwa cumi nk'umunsi wo gutangira kumuburanisha hamwe n'abandi bantu 18 bareganwa. Icyakora Trump n'abo bareganwa bashobora kwanga ko urubanza rutangira mu mezi abiri ari imbere. Mugihe byagenda uko Bwana Scott McAfee umucamanza mukuru wa karere ka Fulton County ni uzagena itariki rwatangirira. Nubwo akurikiranweho ibyaha byinshi, Trump ni uyoboye mu bahatanira guhagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora ya 2024, aho azaba ahatanira na Perezida Joe Biden, byitezwe ko azagenwa n'ishyaka ry'abademokrate kurihagararira. Hatitawe kugira urubanza rw'Atlanta rushobora gutangirira, Trump asanzwe afite ibyumweru agomba kuzamara yitaba ubutabera mu mezi atandatu abanza ya 2024 ngo yiregure ku byaha nshinja byaharegwa. Icyakora nyuma yo kubona ko mu bo bahatanira itike yo guhagararira ishyaka kwikusanya bitekereza ari uyoboye n'amanota arenga 40%, yanzuye kutitabira ikiganiro mpaka cya mbere cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu w'iki cyumweru.
Kama wandanya kumiza iladio hii juu ya Amerika unahoni wa mwanya kwa shikiliza ama kuringhino na sport vite kanijue mumera zindwi. Rekado telematui Jean-Claude Munyandido.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeza kimwe mu mikino y'umunsi wa kabiri. Kuri wa gatanu habaye umukino umwe watangiye saa 12 kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo. Uyu mukino urimo guhuza Gasogi United na Muhazi United. Ejo kuwa gatandatu hazava imikino ine. Musanze FC izakina na Bugesera FC kuri stade Ubworoherane Musanze. Kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo, ikipe ya Kiyovu Sport izahura na AS Kigali. Sunrise na Etoile de l'Est izahura kuri stade Golgota Nyagatare, naho Mukura Victory Sport ikazahura na Marine FC kuri stade Huye i Butare. Ejo hari ku kimwe hateganyijwe imikino ibiri. Gorilla FC izahura na Rayon Sport kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo, Amagaju FC ikazakina na Etincelles FC kuri stade Huye i Butare. Umukino uzaba usigaye w'umunsi wa kabiri uzaba kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Uwo mukino uzahuza APR FC na Police FC kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo. Tugarukiye muri basketball, kuri wa gatanu haraba imikino ya kabiri ya kamarampaka ku ntera kimwe cya kabiri kirangiza mu rugamba rwo guhatana igikombe cya shampiyona cy'umwaka. Guhera mu kanya saa tatu, ikipe ya Espoir Basketball Club irakina na Reg Basketball Club muzi mikino y'ishuri rya Lise ya Kigali mu Rugunga. Mu wundi mukino, ikipe ya Patriot Basketball Club irongera gushakirana na APR Basketball Club muri BK Arena i Remera. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingendo hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Tukari mbele tukasuzera igani ya vila chafte kuri sahari kore katuyu tse ingingo nguru nguru za zigize ya makutu kwa washikije. Tukabige kwa Perezida w'Urusi ya Vladimir Putin ya vye mungacherele ya kagiri chavuzi kumushoro ya mbele kuisanga ya nyajimege ya koroke m'Urusi ya kumusi wakatatu ui ndugui gizye vune prigo zina atwara umurwi wabarwanyi wachangiro wabarusi ya wagna yari mwionde gahitanyi uzima bwabandi bantu cumi. Twabwiye kandi ko muri Zimbabwe abanyagihugu bari barindiriye n'igishika cyinshi cyavuye mu matora. Twongeye twabwiye ku ishyirahamwe rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ubwoko bw'umugera utera indwara ya COVID buhindagurika bikomeye bumaze kwibonekeza mu bihugu bishasha Ubusuwisi na Afurika. Twongeye kandi turabwira ko Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yafashe inkingo iziririza mu gihugu cyiwe impuzu zibishwika zambawe. Yavuze ko zibangamira iterambere ry'amahinguriro y'impuzu kandi ko izo mpuzu zambawe n'abantu bo mu burengero bw'isi bitabye Umuremyi. Twongeye kandi turavuga ko ishyirahamwe ishami ry'ubushakashatsi bwa Leta Zunze Ubumwe rijejwe kugenduza imitungo y'abanyamahanga yafatiye ibihano abantu batandatu kubera uruhara bagize mu gukomeza intambara mu seruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Njoti mwese rero mwaduteze amatwi aha niho ibiganiro byacu byo kuri saha bigarukiye. Turashimiye abadufashije kugira ngo bibashikire. Turashimiye cyane cyane ingenieur yadufashije gushyira hamwe, yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Twadushimiye kandi na Nadia Taha yadufashije kugiranya iki kiganiro. Turabashimiye mwese, tubifuza kandi ijoro ryiza aho muri hose, mugire amahoro.